intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Kaze mwese bakunzi b'ikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Icyo kuri uyu wa gatatu itariki ndwi Kigarama 2022 gishimikira ku byo leta ya Tanzania yashikirije impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu kubijanye no gutahukana abatazokwemera guhunguka ku gushaka kwabo. Ikiganiro mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Leta ya Tanzania iherutse kumenyesha impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ko zotahuka. Komiseri ajejwe impunzi mu bushikiranganji bwa Tanzania bw'intwari yo hagati mu gihugu yaragendeye amakambi ari mu izo mpunzi ya Nduta na Nyarugusu mu mpera z'ukwezi guheze ku 11. Yarahamagariye impunzi z'abarundi gutaha ku gushaka kwabo, anagabisha ko abatazotaha bazotakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Kurikira bimwe mu byashikirijwe na Sudi Makibasi kuri icyo kibazo cy'impunzi.
Kizao watoto kambini wanazijua sana, lakini wajibu wao kwamba
abana bato bato ari mu makambi y'impunzi hari byinshi badashobora kuhamenyera. Bakwiye kwiga akigishwa gukunda igihugu, bakiga amashure n'ibindi byose bitandukanye mu gihugu cyabo, ariko bari mu buhungiro ibyo ntibashobora kubimenya na gatoyi. Nico gituma turashishikariza guhunguka, bitabaye ibyo dushobora kubakura ko ubuhungiro. Ibi twarabikoze mu 2012, aho ibikorwa byose byakorerwa mu ikambi byahagaze, hanyuma impunzi zose ziratahukanwa. Ntitwifuza rero ko twoshika kuri iyo ntambwe y'umuntu atahutse atitwa impunzi nta mfashanyo n'imwe ahabwa ashitse mu gihugu yavuyemo.
Ibyo bikaba bishikirijwe inyuma y'izindi ngingo zimaze igihe zifatwa zibuza impunzi kurangura imirimo itandukanye ibazanira amafaranga. Ibyo bikaba biruko mu gihe n'imfashanyo y'ibifungurwa amashyirahamwe yitaye impunzi asanzwe ari izo mpunzi yaragabanutse biboneka.
Wari umurango w'izuba riba cyane ngo narirazi mbonye icyo kirere nyene mbona gihindu subira kabiri mira makenga jangiru goba muri garizo nanga mije hejuru hose mbona igicuci abuye agiru goba.
Ugwaruka muri kiganiro baratubwira ico bagona kuri ivyo bishikizwa na leta ya Tanzania. Dutangurire kuri Igo ari mu Burundi ati munzi ntizohatirwa gutahuka kuko n'abari mu Burundi hari ababandanya batotezwa abandi bakicwa.
Ngirango bibanga ariko mu Burundi ikorwa mu Burundi abantu batariko barabikurikirana. Ba maradio yaragwiriye imbonesha kuri biki. Kandi ubona barundi barumva. Nico ndagomba kubivuga ko ubisanzwe mu Burundi abategetsi bacu barirengagiza ibyo baba baraciyemo, kandi bagaca bibaza yuko ngirango nabo baba baravuye ku butegetsi bibaza yuko bapfuye kubutanguka batari bakibushaka, bagaceraza ko nabo batazobuvako. Ikintu kibabaje je nagomba guca ngira ko nzaba abamenyesha makuru ni uko muza muri igisha ugwaruka mukaza murabaha amazina y'abantu baba barigeze kuba ari abategetsi bahambaye, bagahungabanya agateka kazina muntu bakavuga amajambo bishakiye. Aha je nagomba kubibutsa hari abantu bigeze kuba bacyoza abantu bahunze mugabo no muke nabo nyene barahunze kandi no muke ariko barirukangwako kandi bariko barabirukanga ko nabo nyene nabo basanzwe bari kumwe no mu mugambi. Je nagomba guca saba abo bantu ari nyawe umushikiranganji wa Tanzania yabivuze kubera yabitumwe ko n'uwo mu Burundi waje tumigenderanire cyangwa w'inkwara yaratumwe gucange umukuru w'igihugu bavuga ngo amahoro yasataga mu Burundi mbe biriko birarira mu Burundi ntibabibona mbe uno munsi abantu batahutse bariko bashyirwa gute ko mbona bashyirwa n'amahiri. Erega iyo aba bashaka yuko impunzi zitahuka uno munsi no mu ndwi imwe hamwe ubutegetsi ngo bishaka abanyagihugu bose baca batahuka, kandi nta muntu yokwirirwa arababwira ngo batahuke. Ndajya muri Tanzania twirwa turumva birirwa baricwa bagiye gusenya abagore b'amafatwa ku nguvu abantu bariko baridandarizwa bakadusangaza mbe ni ho babayeho neza ahubwo gusa babuze iyo baja naho nyene. Icyo nagomba kuvuga ni iki? Ubwa mbere nimba leta y'Uburundi igomba kwimbuza ibitahuka. Ko turabona ko arishije mu ishaka. Nibagende ubwa mbere na mbere berekana ishaka. Yuko nabo nyene babishaka. Uro rero ubwa mbere. Niba banze bagende bafate abantu bose bafungiye ibya politiki. Ndera ya basoriane irangabiri. Kwe uraje ningere bamukubagwe bakakora n'ibidakogwa. Nde hajya uyazi ko ibyo bamukoreye abantu batavyumva. None uko yaratahuka mvuye mu rugo cyo Rwanda ndaye yaraje mu kumanza. Kubera ibyo bacu bamufata. Abantu bose bagiye baratahuka. Aba bakamba yimbe zirigwa bishwe ukamenga nta kintu kimwe cabaye. Aba bariyoneri zabo bantu n'abandi bose birirwa baricwa. None ukuvuga yuko impunzi zose zitabyumva. Niba banze rero baca bagenda bamwe bafungurure abantu bafungiye za politiki, hanyuma babuzibonera kure bati umuntu wese uzoshaka kumva yishe umuntu ategeza kuzobibazwa kandi ashengezwe. Abanyagihugu bose bamubona n'umusirigizi nyinshi tubona abantu bagira ingendo, turabona yuko umenga bahagurukiye abashema ntibakiri bahagurukiye imbonera kure nabo bavuge bati umuntu uzoshaka kubona cyangwa bageze iterereza umuntu azoshaka kugandagurwa amaraso bategereza kubikurikirana kugira ngo n'abanyagihugu babone yuko hayerema leta ifise ugushaka kugira ukingira abanyagihugu bose idapangura.
Dadi ari mu Burundi ati amahoro abonetse mu Burundi nta to kwifuza gutaha. Ati kubona hari abatifuza gutaha rero nuko bakibona ko umutekano wabo utoba ukwiye, atabo rero nibubahirizwe.
Uno munsi muri Afrika turacafite ibibazo, turacafite ingorane. Hari ukuntu twiyumvira ugasanga rimwe na rimwe twe twiyumvira nk'uko umenga ntabwo natwe turi abantu barimwe n'Imana cyangwa se ushobora guhura n'ibibazo. Rero hajya iyo umuntu arinze ahunga igihugu cyangwa agahunga akarere, agahunga urugo, abafise igituma yahunze, abafise igituma yataye aho hantu akaja kuba ahandi hantu atari wabo. Abarundi rero nibo bazi igituma bakiri ubuhungiro, kuko turabye ubuhungiro bwo ntabwo busaba abarundi, busaba abantu benshi mu bihugu bitandukanye, za Buraya n'ahandi, za Amerika, usanga abantu ariko barasaba ubuhungiro. Kw'ibyo rero ndabona natwe twomenya agaciro k'icyaremwe muntu, twomenya agateka kazina muntu, mu gihe abarundi bagisaba yuko bakeneye ubuhungiro mu ico gihugu. Ndumva leta ya Tanzania ico cifata iyo ngingo kubera yuko byatumye abanyagihugu, byatumye abarundi bahunga, n'ubu bicari mu gihugu bicibonekeza ubutungane nta buhari. Ateka kazi na muntu ni kubahirijwe neza, kwangazwa birahari, gufatwa ku nguvu biriho, guhohotera agateka kazi na muntu birize, ndetse no kutubaha amategeko, ibyo nabyo birize mu gihugu. Rero kubw'ibyo iyo umuntu amaze gusaba ubuhungiro ahantu cyangwa akavuga ati yewe nje nimundeke, iyo mumbwira nje nta mahoro mbise, ikintu bakwiye kumenya, amahoro umuntu ya mbere ayaronka mu mutima. Umuntu amaze kuba afise amahoro mu mutima akagira amahoro mu byiyumviro byiwe, gutyo biroroshe ko umuntu avuga ati jewe ndumva ntekanye, ndabona ibintu bimeze neza, agasubira mu gihugu c'amavukiro.
Dari asaba abategetsi ba Tanzania kugira icyo baterereye kugira ngo amahoro mu Burundi aboneke neza, gutyo ubishatse ataha atagahato.
Mushikiranganyi wa Tanzania na leta ya Tanzania tuyisaba yuko itobandanya ikurikizira nk'iki cyo guhohotera impunzi zose ziri mu gihugu cya Tanzania, na cyane cyane impunzi z'Abarundi, kubera yuko cyatumye bahunga ntabwo kirava mu gihugu, ahubwo cyo bisaba leta ya Tanzania yohimiriza leta y'Uburundi kugira ngo ibyahora bituma impunzi zigwira hanze igihugu, ibituma abarundi bahunga, ibituma n'abari barahungutse basubira guhunga bivanweho, ahubwo bite kugarukana amahoro n'umutekano kugira ngo agateka kazi na muntu gasasikare mu gihugu, habeho kwishyira no kwizana, kandi habeho ubutungane butabera no kubahiriza amategeko. Gutyo abarundi bose bazizana, bazitahana, n'abazoba ari za Burayi mbwe bazoba babona hari amahoro. Nta murundi n'umwe adakunda iwabo, nta murundi n'umwe adakunda igihugu c'amavukiro, kiretse gusa mu gihe abona yuko umutekano wiwe utameze neza kandi utubahirijwe. Kubw'ibyo rero turasaba leta ya Tanzania guhagarika ako gatotezo bariko baragira impunzi z'Abarundi, ahubwo babafate mu mugongo, babakire nk'abanyafurika, babakire nk'abagize umuryango wa Afurika, nk'abanyafurika, kuko Afrika turakeneye kugira ukuntu turakeneye kuba aba compatriote turakeneye kandi kuba dufite imitima ha Caritas kugira ngo tumenye uwo muntu tumenye umuntu ucaricho mu buzima bwa buri munsi.
Elvis ari mu Burundi ati nta gihugu na kimwe kirekuriwe guhonyanga amategeko agenga impunzi.
Irade ko igihambaye ariko impunzi yasa na kenshi kwagenga. Na mategeko mu zama kongo kandi ishamwe mu zama kongo ya impunzi HCR nibyo nibyo kwemeza ko aya mategeko yubahirizwa. Uburenganzira bw'impunzi burabwa kindi shyira hamwe n'inyigo za ONU zishyirwa mu ngero na HCR. Rero umushikiranganji wa Tanzania abwiza kwiyemeza ko ariko arubahiriza amategeko y'impunzi icyo ari cyo kintu giheza kigakora. Ahandi hoho abanyepolitiki bagiye bafata inkingo ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi ibyo ntacyo byashikanako. Nani uwari wese yahise ayifatira inkingo uko yishakira kuko abanyepolitiki bafite uko biyumvira uko batandukanye. Mugabo uburenganzira bw'impunzi ni universeli ku isi yose. Ndibwira ntashyika yuko rero icyo kibazo abaserukira impunzi muri Tanzania z'abarundi cyo kimwe n'abandi kuko Tanzania ni igihugu gisanzwe gifite impunzi zitandukanye mu hirya no hino ku isi babwiriza kwitura inzego z'ubutungane na cyane cyane bifashishije ishyamwe ryari ry'impunzi HCR kugira ngo agateka k'impunzi kubahirizwe. Rero hamwe umushikiranganji wa Tanzania yoba ariko aravuga icyo kibazo abwiriza kwemeza neza yuko amategeko yubahirijwe kandi yuko mu gihe amategeko agenga impunzi atubahirijwe birumvikana ko ibyo yavuga byose atacyo bivuze. Twese urabona ko ariko mazana kongo agenga impunzi ku isi harimo n'igihugu cya Tanzania kuko nacyo nyine cyarayasinyeka.
Vanessa ari mu Rwanda ati leta ya Tanzania nireke kubandanya ifata ingingo zihonyanga agateka k'impunzi.
Ni imvugo itaryoheye amatwi, ni imvugo itaryoshe kumva mu gihe uri mu kibazo nk'icyo witwa impunzi. Nibaze yuko nta muntu kuri ino si yo kwishimira kwitwa impunzi azi yuko mu gihugu ciwe ari amahoro kandi mu gihugu ciwe ashobora kuja akitegemvya akabaho neza. Nawe uvyishimira kwitwa impunzi n'ukuri nareke gusesereza Abarundi bahungiye muri ico gihugu, nareke kubababaza ku mitima kuko barababaye, nareke kubandanya bakomeretsa, nareke kubandanya bakora mu gikomere kuko nzi neza yuko ico bahunze umunsi cavuyeho bazota kuko si ikintu co kwishimira kuba mu gihugu kitari cawe. Noneho ukabwiga amajambo nk'ayo unzi neza yuko ico wahunze kigihari. N'ukuri ni ibintu bibabaje, ni ibintu bidahumuriza, ni ibintu biteri hahamura, ni ibintu bituma abantu biyumvira nabi bazana ivyumviro bipfuye kubera gufatwa nabi gutyo. N'ukuri ico noshikiriza nuko yobihanganira hanyuma agakurikirana neza imvo n'imvano icatumye bahunga.
Didas ari muri Mayotte aranegura amakungu yemera ko impunzi zitotezwa arorera.
Biri mu rukurikirana rw'andi majambo mabi cyane n'ibikorwa bigayitse bibi byo guhohotera impunzi igihugu cya Tanzania kibandanya gishikiriza kandi gikora. Biratangaje rero kubona birengagiza amategeko bayacurika bayazi. Hariho impamvu imwe gusa ishobora gutuma igihugu cirukana umuntu mu runaka ngo ni impunzi, nk'igihe bigaragaye ko uwo muntu naho nyine umuntu ku giti ciwe atari komunote yose nk'uko impunzi z'abarundi bazifatira mu kivunga, bigaragaye ko uwo muntu ashobora kubangamira nk'umutekano w'igihugu yahungiyemo. Aho nyene barashobora gufata ingingo runaka kubera ibibazo by'umutekano. Mugabe handi ntibashobora kwaduka ngo bavuge ngo impunzi yahunze mu gice yahunze cyarahavuye atari impunzi yo nyene yemeje ku gice yahunze cyahavuye, kuko niyo yonyene izi umutekano wayo ubuzima bwayo niyo igomba kumenya. Ati ninasubirayo bakazongira nabi ntacu mugabo nshobora kumuhinda ku nguvu ngo subirayo ngo tahanga icyo wahunze cyarahavuye nyine atavuze ko cyahavuye. Hanyuma ikindi nuko hari amashyirahamwe mpora numva menshi impunzi mashyirahamwe avugira agateka k'impunzi. Biratangaje kubona kuva kera abahuntu bahungira mu gihugu cya Tanzania bama bahohotegwa bafatwa nabi bicwa bamwe bakazimangana amazima yongo harimo ukuboko kw'igihugu cya Tanzania. None n'ubu naho bamwe bakagomba kwicishwa inzara, kubomorerwa amazu, kurandurirwa imirima, ibikorwa by'ubunyamaswa leta ya Tanzania ikorera impunzi amashyira hamwe ntaguruka ngo ashinge ico gihugu imbere y'amase ntare muzima ku ubundi impunzi n'impunzi mugabo nayo ikise uburenganzira bwabo nk'abandi bantu bose nk'akarorero tujye mu by'amashuri mu mashuri convention ya Geneve ivuga yuko abantu mu rugero rwa primaire bose bafatwa nk'imvukira z'ibihugu bavukiyemo hanyuma mu bigero by'amashuri ya secondaire ya université bakoroherezwa nk'uko ico gihugu amategeko yacu yorohereza abandi banyamahanga bose bari muri ico gihugu ako ni kamwe mu burorero bwinshi mu Tanzania ijye ndiho nyanga no kuvuga byari byiza yuko kabisa amashyira hamwe ahaguruka kashengeze igihugu cya Tanzania bagahagarika ibyo bikorwa by'ubunyamaswa n'amajambo yo guturubika ashobora gutuma bamwe bamwe biyahura canke abandi babaho barahahamutse kubera ayo majambo mabi igihugu cya Tanzania gishikiriza
Nomijanino imituragaro yasirana Ababyeyi nibibondo bose bakanyegera Boni bitegwa hamwe n'amashamba bihungabana Nakukama
Ikiganiro ndafite ijambo tukibandanirize kuri Olivia ari mu Rwanda arerekana ko hari n'abatashe basubira guhunga kubwiwe ico ni kimenyetso cyuko hari ababona ko hataragera ko bataha
birabace cyane ko umva muri Tanzania yabwira impunzi ngo zitahuke kandi bega zinyarutse zigende maguru masha kandi ico bahunze bo bakizi kandi kigihari hariho n'abandi benshi batandukanye bashoboye gutahuka bakasubira kandi kugaruka bagasaba guhungira kandi muri Tanzania byumvikana ko muri ico gihe ico bahunga by'ukuri basanze kikiriho izo menace bari bahunze yari zigihari byose urumva bigihari kandi mu gihugu cy'u Burundi muri ico gihe rero batahutse ngo barahungutse basubira kugaruka basubira gutura tugasaba kumererwa nabi babona gusubira kugaruka mu gihugu cya Tanzania byababaje rero kumva umutegetsi nk'uyu ari we yari akwiye kandi kubavugira no kubashikira imbere ahubwo aba ari we wa mbere afata iya mbere mu kuza kubahohotera no kubabwira nabi kubatura tuza ababwira nabi atabafasha kumva batekaniwe aho bari aho bateye ubuhungiro ahubwo rero numva kandi nosaba ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi CHR kubafasha nimba muri Tanzania bitagikunda yuko babakira bashyira impunzi z'abarundi kuko babakorera ikibi biramaze igihe kandi ukabibona ko babitumbereza ku barundi gusa ku mpunzi z'abarundi gusa kandi icyo gihugu cyakiriye n'izindi mpunzi zitandukanye harimo n'iz'abakongomani ariko abarundi akaba aribo bafatwa nabi nimba rero igihugu cya Tanzania kitagikeneye kwakira impunzi z'abarundi ishyirahamwe CHR rikora ibishoboka ribimurira ahandi aho badashobora kuzoguma barara ntibuca kandi ibyo bahunze nabyo byaramagorwa n'ubundi bayasange mu buhungiro aho bakiye ni ibintu bidasanzwe ni bibabaje cyane
Leonce ari mu Burundi aribaza icyo leta ya Tanzania ifatira ko mu kuvuga ko icyo impunzi zahunze kitakiriho
iyo leta ya Tanzania yoba iriko irubahiriza amategeko agenga impunzi kuko by'ukuri iyo umuntu ahunze nuko yohunguka yumva atekanye yumva ko by'ukuri icyatumye ahunga cyaheze mugabo kuva impunzi zibonekeza mu gihugu cya Tanzania hari impunzi zahunze kera zarumvise ko mu Burundi muri iyo myaka yaheze hari umutekano mugabo mu gihe ubu impunzi ziriyo zitari yumva by'ukuri ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi kimwe umutekano yuko icyo bahunze cyo bacyaraheze nibaza ko leta ya Tanzania icyo ishobora gukoresha force ko yobarungika kufunga umuzi kuri rero ibiteye kubiri n'amasezerano agenga impunzi rero ku by'ukuri icyo rwaruka je ndabivuga ko nuko leta ya Tanzania iriko ihonyanga agateka k'abarundi agateka k'impunzi agateka kubahiriza impunzi by'ukuri kuko uri kuraramo ku cyacu cy'u Burundi impingira cyane ndende yaho abahunze igihugu bashobora kwiyumva umutekano ko bashobora guhunguka uko uri kuraraba hirya no hino haracyabonekezwa itotezwa ry'umurundi itotezwa y'uko ntavuga rumwe na leta uyu ari mu mugambi cyangwa uriya ibyo rero mu gihe byo bitarahera by'ukuri igihugu cyacu cy'u Burundi aho kizoza bamumutekano nka abantu biyumve bisanzuye mu byabo kijyano hino umva tiziga byatowe abantu icyo bundi umushikiranganje wa mbere ati ntizumvikana ngira aba bantu bapfa eske bahinduye indi system yuko abantu bapfa ngo banizwe mbwa urumva ni ibintu bitumvikana aho umuntu arazaze cyangozi kayanze urumva usanga ari ibintu bigatahuritse rero nk'umurundi yahunze igihugu amaze kumva izo bintu ngivyo yumva aho mu mutima atekanye by'ukuri rero leta Tanzania iri kirakora na cyari Burundi kugira abantu bahunguka ku ngufu rero nibareke guhonyanga agateka kazi na Burundi kuko nimba barahunze Burundi hari impamvu bahunze ariko hariho n'impamvu bazohunguka kuko ibihe bihibindi cyukuri nibareke guhohotera leta ya Tanzania nimba idashoboye kubakira cyafata izindi ngingo kubarungika mu bindi bihugu mu gihe batarabona ko umutekano wabo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ushobora kuba wisanzuye yaho ushobora guhunguka.
Tubibutse ko impunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Tanzania zahunze kuva mu 2015 inyuma y'injyane zavuye gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza kurongora igihugu mu kiringo kigira gatatu. Leta Tanzania kandi yirukanye ku nguvu impunzi z'abarundi zari mu kambi ya Mutabira muri ico gihugu. Abo nabo bari bagiye barahunga amagume yasinzikaje Burundi kuva mu 1972 n'inyuma yaho. Ikiganiro ndafise ijambo kigarukiye cyari cyerekeye leta ya Tanzania yashikirije ku mpunzi zitazokwemera gutaha ku gushaka kwazo ko zishobora kwakwa uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Urwaruka ahanini rwabineguye runasaba leta ya Tanzania kubahiriza uburenganzira bw'impunzi icyo gihugu nyene cyahaye indaro ikanaterera kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe kurusha mu Burundi iyo zaje ziva gutyo zibone gutahuka atagahato. Ndashimiye mwese mwateze amatwi ikiganiro ndanabifuriza kororanirwa naho kurinda isango.
Cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.